yenererano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Turi itariki 2022 nzero kaze mu kiganiro cy'urwaruka ndafise ijambo. Muriko mugikurikira kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org. Ikibazo tuganira ko kuri uyu munsi cerekeye ubwicanyi bwa bamwe mu bakora umwuga wo kuvunja amafaranga. Iganiro cy'uno munsi mugishikizwa na Francine Kanyange mu bihinga bw'ivyuma hari Innocent Kubwimana.
Ubu rugwaruka ubu ufise icyimviro cyangwa intererano ushaka gusangira n'abandi mu kiganiro cy'urwaruka ndafise ijambo. Ufise icyo ushikiriza, hamagara cyangwa utange ubutumwa bwanditse ku nimero akamenyetso ko guteranya 250 738 992 550.
Ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishira Uwimana uheze, umukenyezi wo muri zone Buyenzi igisagara cya Bujumbura yarishwe, akaba yarasanzwe akora umwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro. Kuva mu kwezi kwa 12 hamaze kwicwa abantu 3 bishwe barashwe n'abantu bataramenyekana. Igipolisi cy'u Burundi ntikiratangaza icyatumye abo bantu bicwa canke ababishe. Imbere yo guha ijambo ugaruka, tugaruke ku nkuru yaciye kuri Radio Inzamba itariki 19 nzero tuyishikirizwa na Desire Hatungimana.
Uwo mukenyezi yaratashe ava mu iduka ryiwe ku ibara rya 13 nimero 10 muri zone ya Buyenzi, aho yarasanzwe avunja amafaranga yongera afasha abashaka kuyarungika akoresheje uburyo bwa M-Pesa, aho yarasanzwe aradandariza n'utundi tuntu. Mu gihe cy'itatu z'ijoro niho yashika ku rugiwe muri zone ya Buyenzi ku ibara rya 14 kuri nimero 44 agiye kugurura abagizi ba nabi baca bashaka kumwambura isakoshi yari afise barayirwanira, baca bahitamwa kumurasa mu mutwe babona kugenda. Uwo nyota ajya akurikira abandi bakora akazi ko kuvunja amafaranga baherutse kugandagurwa mu minsi iheze. Aha twovuga Jeremy Ngendakuriyo, yagandaguwe igenekezo rya 5 ukwezi kwa mbere, ikiziga ciwe gitogwa muri Gikungu mu gisagara ca Bujumbura. Abamuteze umutego baramuhamagaye bamubwira ko bashaka ko abavunjira amadolari ya Amerika 400,000. Amaze kubitaba baca baramwica bagenda mutwaye miliyoni 13 z'amarundi yaraje kubaha. Ukwezi kwa 12 naho itariki 10 hishwe Onesime Ntiranyibagira, nawe nyene yakora urudandazwa rwo kuvunja amafaranga y'agaciro, akaba yishwe nk'uwo wa mbere ikiziga cyo gitogwa muri Buterere mu gisagara cha Bujumbura. Nyene abo bariko baricwa biyongera ku bandi bafunzwe barenga 10 abantu bose bakora urwo rudandazwa rwo kuvunja amafaranga y'agaciro. Ibyo biriko birabashikira akaba bije inyuma y'ingingo y'ibanki y'igihugu BRD yashyizeho ingene ico gisata cyo tunganywa.
Narabonye bitari bike ibintu byinshi biteye ubwoba, kuko abantu bazira ubusa bazira akarenganyo.
Ugaruka muvuga iki kuri ubwo bukozi bw'ikibi hokuguki kugira ngo buhagarare? Cynthia ari mu Burundi abona ko ubwo bwicanyi atabufatiye agasaba ko bwohagarara.
Ubwicanyi buteye ishyirwamwe mu bushyo Burundi, aho ubwicanyi bwakwimanukoje bwabaendase. Hanyuma byo nkaba nibaza yuko noneka ko bamwishe, namwavuga amahera y'agaciro mu Burundi yakenye ariko agashaboneka abihiga mu kiza, akazibarisha abantu nk'abo bakora ibyiza nk'ibyo. Jenshi nibaza yuko ubwari ubwicanyi atabufatiye, ariko ukaza wumva abadukurira bari hejuru na Pierre Nkurikiye n'abandi basimbira ku maradiyo bavuga ko umutekano ari wose mu gihugu cy'u Burundi, naho igihugu cy'u Burundi cyarabaye igihugu cy'amaraso. N'ukuri birababaje kandi biteye n'ikigongwe, aho umuntu asigaye azira utwiwe, asigaye azira umwuga akora. N'ukuri nje nibaza yuko iki gihugu cyacu cy'u Burundi giteye ipfumwe ari ipfumwe gusa hanyuma notera kamo abantu nkabo baragize ba nabi n'ukuri ntibakoresha amaboko yabo bareke kujya bararya ibiryo bataruhiye ariko bajye bararuha nabo kuko uyu mukenyezi yariko arondera akazaza kiwe ariko ataboneka abandi babagizi ba nabi abo nivuga ko ari ntambira kica sinaronka n'umugwende bashiramo n'ukuri igihugu c'u Burundi co cabaye igihugu c'amaraso.
Martin ari mu ikambi y'impunzi ya Kakuma muri Kenya ati ivyo biriko biraba vyerekana ko atamutekano uri mu Burundi kuko ubwicanyi bukibandanya.
Ikigaragara tubona ko ari hohoterwa kubera ko ntibe bamenyekana n'abantu bamwinshi kuko n'icyo kibazo umushikiranganji aje hano barakimubajije bamubaza mbe nimba amahoro ari mu gihugu navuge ikintu carasara mwinshi baramubajije naba batewe kuje kuduhungura ko mu gihugu hari amahoro none abo bo bishwe yaravuze ati mu ishura cyo tubona kega ni uko kwere ihohoterwa kandi ikigaragaza ko nta mutekano uri mu gihugu iyo mbona kwere ibyo ni ihohoterwa kandi ni ibintu bikomeye cyane rwose umunsi kereta kubera ko biri gukorwa n'ubutegetsi bubi buhari randa ahagize guhinduka k'ubuyobozi ngene baza ko icyo kintu gishobora guhagarara.
Noel ari mu Burundi arakebura leta ko ubwo bwicanyi bushobora kugira ingaruka mbi ku bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu.
Hari ikintu gitangaje none ko tuzi yuko iyo umuntu yumvise ahantu ikintu kigwa amahera make ariho yirukira none ko bari bavuze ngo mbe rubyinwa amafaranga ngo bakoroye idolari zo kwa marivundwa amahera angana uku none bavunja yo barondera kwiki cyo mbona nuko yaba babona yuko muri berumbe koko kujya tubyumva ariko bimeze bari kureka umuntu akagenda kuvunja ahayumva idolari rigugwa ukundi gugwa akaraba ingene inyungu aronga akabaho confiance ariko siko turabiraba umenga siko byagenze hano tutacye gituma rero abo bantu baca bicwa ubwiye kuraba abavunjaye abagabo babiri bapfuye kandi bava mu karere kamwe ugacongera n'uwo mugore nawe nyine akagenda uko n'ibintu bibabaje kandi biteye agahinda kubona abantu bashobora kwicwa mu gihugu cy'u Burundi kandi ukamengani hamwe mu bisanzwe n'inkiho nyabwoko kuko abantu benshi barakunda kwitiranya umaze kumva umugwi w'abantu uri kurarondegwa uno munsi agapfuye uri kuvuga uwo ari we wese aca yumva yuko nawe nyine ubwiye rwashitse rege cyo ntawanura n'uko abantu bose bariko barukubungwaruka abo abantu bose bafise ubwenge bwo kuraba ntibamenye yuko ibintu biriko biraba ntibamenye yuko bizoba kwabo bazoheza bavunjaye mu nyuma baca barengera ku bandi bantu babona umuntu afite n'ubwira na duke yibaze bamwire nicyo gituma rero abantu bose bahaguruka bakayamiriza ibyo bintu kugira ngo ibyo bintu n'akamaramaza n'agahomera abuntu kongera ngasaba n'abo bantu bari muri leta ntibamenye yuko batazohaguma nibaza yuko umuntu ubutegetsi yuzuriza bose akamenya yuko icyo kibanza ariko agitegurira ubundi kugira ngo nawe nyine niyohava umuryango uzobandanye ubaho ibyo rero naca mvunira akagohe imiryango y'abo bantu ariko barakora ibyo bintu ntibagende hajya abase ngo baryame bibaze ngo biko biragenda neza ntibamenye yuko bariko barigisha abantu nyine ahita izubuhasubira nimba na nyine ndoshe igomba kugira ngo uko bazobangaza ayo mafaniya y'abantu bari muri leta none wumva bazoca baronka iki ngira ngo barawumva ibiriko birashikira biriya biho cyaba benari aba ba erebeshire aho ubu amatungo yabo yose ata kintu na kimwe bakibaza imiryango yabo yarabo ko mu buto yari umuntu atunze cyane ariko uno munsi amatungo y'ubulave ziya za badoritineri yari yarubatse ubu hasigaye na pisine yahora yogamwo isigaye yameze n'ibitezi bikera bije bisigaye byivugira none birya bintu nimba babikurikirana babibona gute nicyo gituma rero boreka kugoma basanzaza abandi bakamenya yuko ayo matungo abandi bariko bararondera bariko bayarondera igihugu kandi bariko bafasha n'abanyagihugu bose.
Carmen ari mu Rwanda ati amatohoza nabe kugira ngo ukuri kuri abo bishwa kuja habona
ari sosiyete ari hagaze yabushingiye era simboko washo kutumuntu wamuhoye umwuga wiwe kandi bari mu besedeho kandi umuryango wiwe numva arakarenganya gakomeye cyane amatozo numva yuko ko kugira ngo abantu by'ukuri bamenye ikintu kiri kinyuma y'ibyo bintu biriko biraba bigeze biba kuri abo bavunjaye.
Tugume mu Rwanda, Karl ati ubwicanyi bwerekana ko ubutungane budakora neza kuko n'abica abo bantu batarondegwa ngo bahanwe.
Anaga ntago bisanzwe kuko leta nimba yashyizeho amategeko abavunjaye ntago wabahohotera mu gihe amategeko hari bari gukurikiza amategeko ariko mu gihe bafatwa bicwa ni kimenyetso kigaragaza leta ko nayo nifite mu ruhare kuko ntibyumvikana ukuntu leta kandi ariyo yayigeze gufata mu mugongo abanyagihugu no kubakingira ari yongera ikarenga amategeko kandi yadashinze amategeko ye neza yuko umuntu arenze amategeko ariyo n'ayandi mategeko kuvuga bari guhanwa n'amategeko ariko ntabwo bari kwicwa
ariko ntacyemeza ko ari leta ibica
bicwa n'abandi mu gihe babahora kuba ariko baravunja amafaranga kandi barenze amategeko ya leta bisobanura ko ari leta ibifite mu ruhare
ariko ntabyemeza
ntakibyemeza ariko mu bisanzwe umuntu avunja amafaranga iyo ukurikiza amategeko cyangwa atayakurikiza ariko ntabwo byari bikwiye ko yakwicwa ntabwo byari bikwiye ko yakingirwa hama agahanwa n'amategeko yerekana neza ko ibyo yateza gukora kandi kuri ibya leta turabizi neza yuko amatoza naho yotangura ntacyo yavamo kuko n'ubutungane hano ntabwo bwigenga biba bwigenga ngo n'ayandi matoza ku bindi byose byabaye baba bamaze kwerekana icyegeranyo cyerekana ko ibintu bavuga n'amatohoza bakora ko hari ibintu bigaragara ariko kubera ko atakintu kimwe kigaragara ni igiciro kwemeza neza ko leta izokora amatohoza hama umuntu yishwe bakamenya icyamwishe haba ku bavunja cyangwa uwo ari we wese ni uko leta yokingira umuntu hama igakoresha bwa butungane nimba ivuga ko leta ubutungane buhari bumeze neza iri gukoresha n'ubutungane bugakora igikorwa bariteza gukora ataguhenga ku buryo wica nk'uriya yishimira ubutungane bw'u Burundi
narabonye abantu barakwa n'abafungirwa ubusa
ari mu ikambi y'impunzi ya Nduta iri muri Tanzania arerekana ingene leta aho guteza imbere abikorera utwabo ibatoteza
kuduhombara kwidafunga bashobora kuba bafata abantu benshi ivuga mu kiyedi ryavuga mu byakoreshwa bwa mpesa ni uburyo bufasha abantu babayabaye abantu bato cyane ni ukuvuga rero nk'inkuru y'umubare nini cyane bwa buryo bwa leta Burundi bwo kurwanya abikorera utwabo bagomba ko kiriya kinyoma kiriho agaciro katifite k'amafaranga katabandanya kamenyekana kuko iyo abavunja iyo bariko arakora bamwe nibo bamenya bimenya akamenya kumbure aho igihugu cyabo kigeze mu butundi rero inyito zitanga na leta na derede kuko abakozi igihugu cy'u Burundi dimitarategeko bategera biyumvira ko abantu bobaho mu bwisanzure ahubwo ko hobaho abo bakeneye kubabaho niyo ngwane rero iminsi yose iragwamo nico gituma abantu basigaye baguma bicwa atamara ashobora kubonera ko nta wutagira umugambi akora uzokora umugambi ari uko bonyine wakwemereye kuwukora ari na hamwe ibyo usanga igihugu cyacu niko gisubira mu bukoroni bw'abarundi bene wacu
ariko nta cyemeza ko leta ifite uruhare mu rupfu rw'abo bantu
kubera iki imana bitanguye kuba inyuma yo gufata inkingo zo guhindurira amategeko yabagenga mu mwuga wabo wo kuvunja amahera niho hataboneka amasenga kandi tukaba tubona ko hari n'abandi bamara igihe usa nk'aho hari ibintu bimwe bivugwa kamanuka gatangira kugira ingorane nicyo kiboneka ko hariho abakozi bakoresha
tubandarize kuri Marcel ari mu gihugu cya Zambia ati umwe wese niyubahirizwe mu mirimo ajejwe mu mwumvikano atakarenganyo kagiyemo kandi umwe wese akurikije amategeko amugenga
ni bari bareka kugira ngo amashinwari abeho kuko atabayeho kuri banki z'igihugu ku bantu bikorera ibintu byabo turi no mu mahanga cyangwa turi mu gihugu wacu udusanga atanga utumva ataho turi ko turagenda kumva duhuko amahera yo baraguye kuronga idorari naryo nk'iyo mu gihugu bobo uko baragomba ko bimera ni ukuvuga idorari bo kuri bo bakeneye ikintu kugikora niho babona kuri igihugu mugabo atabintu bariko barakora mu gihugu iwabo bashobora kubona idorari kuri manda kuko natwe tuba dufite amabizinesi biriko turakora amakomerse ushatomba umva rero ibyo ntubona nk'ubu urumva ko bamaze kwica abantu batatu bahora bakora mu mashinwari y'amafaranga biri mbaye n'ukuntu barungishijwe amahera kugira ngo amahera bajye bayatora mu buryo bubanguze ibyo mbona ni uko ayo mashinwari yoguma kuko atagumyeho kubantu bari ino onye bari hanze y'igihugu ntacyo nakimwe kuba kiriko tubakora kuko leta kenshi usanga urumvise n'amaherwa dusanga amera gukura ko n'abaharengene baba barengeye so mbakubwiye turi mu mahanga ni ukuvuga dereje duhumuriza tubangurwa na marashe ntwari kabisa mba rero twasaba yuko umwe wese mu burenganzira bw'iyo dusa mu mutekano atatajyari birimwo cyangwa atabusumba birimwo ko bashobora kubaherezanya mu kazi k'umuntu bakamubahiriza muga bakagira ku mategeko kuko nta kuntu edera riri kuri demiri wisa hamwe aha naho dusanga ari kuri swamiri kombe bakagira ku rugero rumwe muga twazi kureta na marashe ntwari bitagira hamwe.
Dusubire mu Rwanda, Patrick abona ko urenze amategeko yorengutswa imbere y'ubutungane ganwa aho kwicwa adakiri urubanza.
Ibi bintu birababaje cyane, birababaje kuba imiryango ikomeje kubura ababo kubera cuma kwita no kugaheka ubegito bwa leta. Kuva kera twe famye tubona yuko abahundayi bari bafite amategeko abagenga ku buryo bakora bisanzuye kandi bakubahiriza amategeko. Ariko uko biriko biragenda ubu bigaragaza yuko hari abandi bantu bashatse bafite ukuboko kurekure bashatse kugira ngo ibyo bintu byo gukora ubuhunjayi babyiharire ariko babicishije muri BRD. Ibyo rero kubera ko n'ibintu abantu basanzwe bavuga baravuga yuko hari abandi bantu basanzwe babikora ariko bigaragara yuko badakogwa ko iyo rero hari muri uyu murongo w'abo bantu bashobora kuba bafite ukuboko kuri muri leta bigaragara yuko uburi mu bibazo. Turabye ko ibintu byagenze hari benshi baba bakurikirwa bakabibona yuko hari abantu babakurikirana bataza bari bo kandi bagakurikiranwa mu gihugu kivuga yuko bifite umutekano. Ibyo bigaragara yuko n'abantu basanzwe nyine bari muri leta bakurikira kuko niyo hoba hari ikibazo navuga yuko bakora badasisunze amategeko n'itutungane buhabereye kugira ngo bashobore kubakurikirana bakabahagarika bakoresheje kurusha kubafitana ngo babice bazimagarire ubuzima. Ni ukuvuga iyo utari mu nyungu z'abo bantu utegerezwa kwicwa nta bandi babica ni nabari muri leta ni leta ubwayo.
Ariko nta kivyemeza kubera amatohoza ntaraba kugira ngo bamenye icyatumye abantu bapfa.
Nta matohoza araba ariko benshi urumva yuko bazira ibyo nyine burya amatohoza agendera cyane cyane ku bintu biba byaragiye bivugwa bumvirije uko abantu bari begereye uwo muntu byamugendeye noneho amatohoza agakomereza ngaho. Ariko urazi neza uko nicyo yazize kuko ni abavunjayi kandi iyo aba ari Berbe naho Berbe nibaza yuko yari gukurikiza amategeko abo bantu bagafatwa kubera bakora ibintu badakurikiza amategeko batubahirije amategeko yayo. Ariko icyo bigaragara neza yuko ahubwo Berbe ifite uko yabikoze ariko hakaba abandi bantu bari inyuma yabyo bashobora kuba aribo bari kwagica abo bantu ariko bigatuma bapfa. Umuti ni uko nibaza yuko bakwiye gushyira imbere ubutungane. Nisi ari abantu batubahirije amategeko Berbe iba yarashizeho ntibicwe ahubwo barengutswe imbere y'ubutungane kugira ngo ubutungane bukore akazi kabo kuko kwihanira n'umuco mubi cyane udakwiye kubaho muri sosiyete.
Alex nawe ari muri Afrika y'Epfo ahamagarira leta gukingira abakora uwo mwuga wo kuvunja amafaranga kuko baterera mu butunzi bw'igihugu.
Ugwaruka notera kamureta ngo kingire abanyagihugu bayo ubwicanyi bumaze iminsi buba urabona ko ari ubwicanyi bwiragasiye umugwi w'abantu na cyane cyane abakorera mu gisata cyo kuvunja amahera y'agaciro. Ibyo nabyo bikaba bitanguye kwibonekeza aho Banki Nkuru y'Igihugu BRB ishyiriyeho amategeko mashasha agenga uwo mwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro. Igihe leta rega ishyizeho amategeko akandamiza umugwi w'abantu leta irahahombera inshuro zibiri. Ubwa mbere ibura amatagisi, ubwa kabiri ikabura abanyagihugu bayo. Biraboneka cyane cyane uko witegereza bino bintu bimaze iminsi biba kuko byabijyanye n'umwenga n'ubusuma kuko abantu babambuga utwabo bakabatora ibiziga basanzwe bakora umwuga wo kuvunja. Rero uwo mwuga baca batanga kuza kuwukorera mu bintu wabi igihe amategeko abakandamiza. Leta rero be gushyiraho amategeko yorohereza bose ikaronka amakori hama nabo bakora umwuga bakisanzura bakabikorera ahazwi bakajya kubikorera mu kinywabi. sabari roe takuwa gribi gani lo amwe nabari munga wo kuvunja mahera kugira ngo bagice bumvise kanyeko babikore ku mugaragaro.
Kuraka karirimbo duhera hereje ko ikiganiro ndafise jambo cyo kuri uyu wa gatatu twacije nino ubukozi bikibi bumaze imisi buhitana abakora umugabo kuvunja amafaranga y'agaciro mu gisagara cha Bujumbura hamaze kwishwa abantu batatu mu mezi abiri gusa. Ugwaruka gwaneguye ubwo bwicanyi rugasaba ko atamuntu yosubira kwicwa azira umwuga akora canke kumvo yari yo yose urenze amategeko ngo yoshigwa imbere y'ubutungane hanyuma n'abashaka kwihanira bagahanwa. Tubibutse ko ikiganiro mwariko mugishikizwa na Francine Kanyange nafashijwe na Innocent Kubwimana mu buhinga bw'ivyuma. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi n'abashikirije ivyumviro vyabo. Irindi sango ni kuwa gatatu uza nk'aya mango.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.